Andanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda no muri 18 muri kumwe na Jude Diane nahazwe ndongoye ibiganiro na makuru z'ino mwanya.
Ntabwo position y'urwanda yigeze yinduka, ariko tukavuga ngo n'ubundi twakomeje kuba twiteguye ibiganiro byasubije ikibazo gikemuka. N'ubungubu turacyiteguye ibiganiro, bashatse ko twabiganiraho twabiganiraho, kandi bafashe icyemezo nacyo twacyane.
Uyu ni Vincent Munyeshaka, umushikiranganje arabivye ubudandaje mu gihugu cy'u Rwanda. Aha yasigura ko Kigali titeguriye gusubira ku ngingo yayo yo kwihanikiriza urudandazwa rw'impuzu za caguwa. Ico abavyega abagona kuri iyo ngingo muravyumva handi hato. Ariko hagataho abanyagihugu bakorera urudandazwa ku mipaka u Burundi n'u Rwanda bihana na Kongo batekewe n'ubwoba bwa Ebola, turabigaruka ko navyo nyene. Nabaza nkababwira ko igihugu cya Arabia Saudite kiriko kirategura itegeko rihana rigahasha ivyaha byo guhohotera umukenyezi, n'inyuma y'aho ico gihugu gifatiye ingingo yo kurekurira amakenyezi ku ncuro ya mbere mu kwezi kwa cenda umwaka wa 2017 gutwara imiduga mu ntego y'itegeko rizohana ivyo vyaha. Imaze kwemezwa n'inama nshingamateka, uwo wese azofatwa ku nguvu azofata ku nguvu canke agahohotera umukenyezi azohanishwa umunyororo w'imyaka 5 hamwe na mandi y'amadolari y'Abanyamerika 2008. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yashitse muri Mali ejo ku munsi wa kabiri gushigikira abasirikare ba ONU bagiye kubungabunga amahoro mu guhangana n'intagondwa z'abayisilamu zimaze kwica abatari bake mu bagenzi babo. Guterres yagiye ku kambi y'abasirikare ba MINUSCA mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari w'abasirikare ba ONU babungabunga amahoro n'umutekano. Antonio Guterres yarashimiye intwari z'abagabo n'abagore zapfiriye ku rugamba muri Mali. Abasirikare 21 hamwe n'abasivile 7 nibo bapfuye mwaka uheze nkuko ONU yabitangaje mu ndwi yaheze. Abategetsi bane barongoye imirwi itavuga rumwe uyu munsi kwa kabiri batangaje umugambi wo gukoresha amatora mu gihugu cya Libya ku igenekerezo rya 10 y'ukwezi kwa 12 muri ico gihugu casinzikaje n'ingwano. Abo bategetsi bateye igikumu ku itangazo basohoye nyuma yaho inama nkuru barimwo irangiye ku murwa mukuru w'igihugu cy'u Faransa, Paris. Inama yari ifise umugambi wo kuraba ukuntu amatora yemewe kandi abaye mu mutekano yotunganye. Abategetsi bumvikanye ko atawuzo kwihanganira umuntu wese azogerageza kudurumbanya ayo matora, kandi umuntu wese azohirarira ngo abikore azobibazwa. Perezida w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron yahagarariye iyo nama amaze igihe atera kamo abarongoye abanzi mu gihugu cya Libya abasaba gufata inzira yotuma igihugu gisubira kuronka ituze. Radio ya Amerika Samira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda murayumva muri mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19 22 25 31 na 41. Turi kandi kuri FM mu gihugu cy'u Rwanda ku 104.3. Ahandi mudutorera ni kuri Facebook yacu ari VOA Radio yacu. Internet ni kuri www.radioyacu.com. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Leta y'u Rwanda itangaza ko itarota yisubira ko ku ngingo yayo yo kubuza urudandazwa rw'impunzi za caguwa, naho Amerika yohagarika amasezerano ya AGOA. Muribuka ko Amerika yari yagabishije yuko izohagarika ayo masezerano mu gihe u Rwanda rutokwisubira ko iminsi 60 yari yaratanzwe yarangiye ku munsi wa mbere. Muravyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda, Asumta Kabuye.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaraherutse gutangaza ko uburenganzira bw'u Rwanda ku isoko rya Amerika buzahagarara mu minsi 60 n'u Rwanda ntacyo rukoze. Ku wa mbere w'iki cyumweru nibwo iminsi 60 yaratanzwe na Perezida wa Amerika yarangiye. Donald Trump yari yatangaje ko mu gihe u Rwanda ruzaba rutarisubiraho mu kongera kugarura caguwa azafatira u Rwanda ibihano byo kudasubiza ibicuruzwa byarwo ku isoko rya Amerika ku masezerano ya GOA. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu Rwanda Vincent Munyeshyaka yabwira Ijwi ry'Amerika ku Rwanda rutazisubiraho ku cyemezo rwafashe cyo guteza imbere inganda zikora imyenda mu Rwanda hagabanywa imyenda ikurwa hanze izwi nka cagu.
Ntabwo pozisiyo y'u Rwanda yigeze ihinduka, ni ukuvuga ngo AGOA cyari ibintu byiza twabashaka kohereza ibicuruzwa byacu muri Amerika, ariko icyemezo cyo kuva mu Rwanda rwavamo cyangwa rwahamamo ni icyemezo gifatwa na Leta ya Zunze Ubumwe za Amerika. Twebwe u Rwanda nta kindi twabikoraho mu gutegereza, ariko tukavuga ngo n'ubundi twakomeje kuba twiteguye ibiganiro byatuma icyo kibazo gikemuka. N'ubu ngubu turacyiteguye ibiganiro, bashatse ko twabiganiraho twabiganiraho, kandi bafashe icyemezo nacyo twacyakira.
Ni uko bavugaga bati muramutse mwisubiyeho mugasubizaho caguwa natwe twava kuri iki cyemezo cyo guhagarika u Rwanda.
Mu Rwanda twatangiye politiki yo guteza imbere inganda, cyane cyane inganda zikora imyenda, zikora ibikomoka ku mpu, zikora ibintu bitandukanye. Sinzi rero niba dushobora kuvuga ngo twemeye kuva kuri uwo murongo wa politiki kugira ngo dukomeze gukora ibinini. Nibyo rero nababwiraga yuko Leta y'u Rwanda turakomeza politiki yacu yo guteza imbere inganda, tuzakomeza mu nyungu z'igihugu n'abanyarwanda.
Nubwo ibi byabaye ariko ndetse u Rwanda rukanga kwisubiraho, abari batunzwe no gucuruza imyambaro batangaza ko bagifitiye icyizere Leta ko ishobora kuzisubiraho bakongera bakabona caguwa ku bwinshi.
Kugeza amagingo aya biraguye kwibona, kandi birigaragaza yuko no ku isoko kwibona bigoranye, ariko twumva batugiriye neza bakayirekura byatworohereza cyangwa se bakayigabanyiriza imisoro byatubera byiza.
Njye numva badohora bakabisuza uko byari bimeze n'ubundi, wenda cyakorwa ni uko buruburu ko inganda zigenda ziyongera ariko nayo yagenda icika cyangwa bagafata iyo myenda yandi amagazi ikagabanuka ibiciro, imisoro ikagabanuka bigaragara cyane.
Ko dukikumva nuko umusaza wacu yazakumva turamwemera kandi tureba ko turebera kure akatwumva akazi bakatuduhurira cyaguhita bayagaruka.
Amasezerano y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yashyizweho mu mwaka w'2000 kugira ngo bafashe ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Afurika kujya bagira ibicuruzwa bimwe bohereza ku masoko ya Amerika. Ibi bihugu nabyo byasabwaga kuvanaho imipaka ku bucuruzi buva muri Amerika biza muri ibi bihugu. Mu minsi ishize u Rwanda rwatangiye umugambi wo kugabanya cyane icuruzwa ry'imyenda ya caguwa iba yarambawe yavaga mu Burayi na Amerika kugira ngo hatezwe imbere inganda z'imyenda ikorerwa mu Rwanda. Ibi byatumye Amerika nayo isaba Leta y'u Rwanda gusubira kuri iki cyemezo cyangwa igahagarika imikoranire n'u Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi yarakoze kuri iyo nkuru yaduteguriye. Tukiri mu by'ubudandaji, abanyagihugu bakora akazi ko kudandaza ku mipaka wa Burundi n'u Rwanda bihana na Congo ubwoba bwa Ebola rurabatekeye, basaba yuko ibyo bihugu bibiri byoraba ico bikoze kugira ngo ico kiza catandukiriye muri Congo nticinjire muri ibyo bihugu ibindi. Na Fidelite Ishatse.
Ingenzi bakora ku mpaka wa Burundi n'u Rwanda ku Kanyaru batewe makenga n'ikiza cy'indwara ya Ebola. Harimana Aimable ntumuyabaga ho Burundi aheje guteza ikidodo ku rupapuro rwe rw'inzira aja mu gihugu cy'u Buganda. Emilien Yosaba nawe ni Murundi avuye guteza ikidodo cyo gusohoka igihugu cyiwe cy'amavukiro ariko agana u Rwanda. Bompi baraje ushinga n'ikiza cya Ebola.
Ni ingenzi indwara ziza kuntera ubwoba ko nsanzwe mfate kuba mfatinge ingendo
birayantera makenga kubera yuko iyo maze kumva ko igeze muri Congo na Nyabugeri ngo yandukira kandi bitoroshye no kugira uhavuvibuke kire cyanke ngo uharonke cyacu umva amakengo yagira.
Aho ku mupaka hari uruja n'uruza rw'ingenzi, ariko kandi hasanzwe hariho abaranguye imirimo. Muri bo hari abagendesha imodoka izunguruza abantu, abavunja amafaranga, abadabaza mu bunywero no mu butubutike, hamwe n'abikorera imizigo. Benshi mu bo twavuganye batewe ubwoba na Ebola. Hagati aho hariho n'abandi umutima wabo udasimba kubera ko haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda atolaru mbara fatuwa niyo ndwara
na munu ara gara gara ngaha aifisi ndituma umunu yu mbanawe isa nzuhi mwagawa haji zuu gara gara kwa aifisi na wako njira kwa ijirani kwa ni ngwara mbi hali huburujo buko abanu baro minchacho mbele yuko ibasichira jawa wajidha kutu
aliko uki ya tukuru chancho kukanyaru kuruhande kuburundi na wetu kwa habonye kwa rapima imenyeto vya ebora alinja naba sohoka kuruhande uguanda naho ni tuwasiteho aliko tuwa jidinge ndidachi yenaba hakorira inyushu tukwa ronse ni imye ni yuko na honyene atabahari uyu munyarwanda akora kazi kwikorera imizigo y'ingenzi tumusanze ku ruhande rw'Burundi
ku bantu bwabara kuko nke yumvise igihe ko kigituranye ikindi kiri hirya yacyo cyafashwe bavuga ko nawe ufite impunge ndumva haba nk'abaganga bakora nk'ibintu byo gusuzuma abantu baje binjiye nko mu gihugu bino nk'ibyo
haya mu Rwanda ntari hari
ara mu Rwanda ntazi
ano ya Burundi
na ntazi tugasaba ko nyine ba badukora nk'uvugizi bagashira nk'abantu basuzuma abantu binjiye
naho biri uko myaka iheze 2014 iyo ndwara yavuga mu yugusha Kongo abinjira n'abasohoka ku mbibe zose z'i Burundi hariho abantu bapima ko atayibinyetso vya Ebola bafise aho rero abanyagi gutwaganye bavuga yuko byo byizizo bintu byo gupima bigarutse hagataho abanyagi gutwavuganye wabona yuko bya yikwiye yuko imbibe zose z'igihugu zikingirwa
bahagezeho ko leta y'u Burundi kinga yo kinga hose mipaka hose bakaraba ko winjiye ko yinjiye atagwaye yabantu usohotse ko badasohotse atagwaye kandi baza bakabigira kuvuma ku mipaka yose yaba Burundi, Rwanda, Tanzania umvuzi bimpaka umwe hama yindi mipaka yindi ukayugurura ashobora nko kwinjira na nko mabanda cyakinje na mu rumonge umva ko cyo gihe ko ntarashimwe wafashije
ubushiraga je magara y'abantu ukinga sida ubijejwe obesha kwitegura guhangana n'ico kiza mu Burundi yamaze gutangura Joseline Sanze rugeze n'umwungaye ndumushiraga je magara y'abantu hari mu kiganiro y'abamenyesha makuru ku munsi wa gatanu heze
mu Burundi nababwiye ko kumbibe hariho abaganga twashizeho okay aho novuga nko kuruhwa novuga nko kuri aeroporo novuga nko mu gatumba ndetse turabe n'ahandi hose nko kuri poro y'Ibujumbura n'ahandi ho bahari abantu binjirira ku mbibe z'igihugu hose turabe ko uburere bw'ubuvuzi buhegereye bwamaze gushiraho abantu
u Burundi ukaba buhana imbibe n'ibihugu bya Kongo Rwanda na Tanzania mu ntara z'ubumanuko izo mbibe ziri mu ntara za Rumonge Makamba na Rutana nayo mu buraruko ni mu ntara za Kayanza Ngozi Cibitoke nayo mu burengerazuba intara ya Bujumbura iri hano wiri igihugu cya Kongo muri zo mbibe zose harimo izijwe n'amategeko hamwe n'izo bita ibyambu zikunda gucamwo abinjira n'abasohoka bidashyira mu mategeko ukanyaru ku rwego rw'u Rwanda n'u Burundi Fidelite yishatse icyo gihe Amerika.
Turacari mu karere abanyagihugu b'abakongomani bo mu bwoko bw'abarundi baba mu kibaya ca Rusizi ni muri gohopma ya Rubirizi territoire ya Uvira intara ya Kivu ya Majepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahohoterwa n'abajejwe umutekano muri ico gihugu babivugiye mu nama bakuranye n'intumwa za MONUSCO zijeje uburenganzira bwa muntu ejo kwa kabiri. Vedaste Ngabo aratubandaniza ino nkuru.
Abaturage b'abakongomani bo mu bwoko bw'abarundi n'abanyamurenge tuye mu mwana wo kumutarure bari basoba ibikoresho byo mu nzu bigizwe n'ibikapu na za matora bashaka kwerekeza ku kigo cya MONUSCO kiri ku mutarure mu rwego rwo kugaragariza MONUSCO ihotegwa bagenda bakoregwa n'igisirikare cya Kongo nyuma y'ubwicanyi bwabereye muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke. Ariko intumwa za MONUSCO zishinzwe uburenganzira bwa muntu zasabye abo baturage kwihangana bakaguma mu mihana yabo kuko ikibazo cyabo bazakigeza mu nzego bireba. Aba baturage bo bateraniye kuri groupe ya Rubirizi mu nama yabahuje n'intumwa za MONUSCO zishinzwe uburenganzira bwa muntu bagiye bagaragaza karengane bagenda bahura nako muri iki kibaya cya Rusizi.
Ikidutangajije ni ku gisirikare cya Kongo kihaye kiraza kuduhohotera umwanya ku mwanya kukubwira bakurikiza ukuraho kuri bariko baza kudufata twebwe imisore imisore yize ariyo je yoba nakamaro mu gihugu harabamaje gushika mu dusho bahe barakubitwa natwe kuri uyu mwanya jewe mu masaha ya saa tatu navuye mu maboko y'igisirikare ariko abanyagihugu bamfashije baje kumfata
twagize ubwoba bwishye cyane kuko batumaze ku misore none je bamaze kutumara ku misore umva hasigariye hehe tumva ko twagize ubwoba abantu bose ubutubiteguye kuma ngo twahaguruke tujye kwitura igigo cya MONUSCO abari tujya kwicara MONUSCO irebe ukuntu bo dukingira kuko twabona ko tujye gushira.
Bamaze gutwara abasore bangahe?
Bamaze gutwara abasore bashika batanu.
Bari kubafatira hehe?
Bari mu kubafatira bamwe babafatiye mu Rubirizi abandi babakura hanyere mu mazu aha mu gisagara iwabo bakabajyana kandi bakajyanwa n'igisirikare cya FRDC.
Impamvu babatwara babakubabwira ko ari impamvu babatwara
impamvu bavuga kuko wari inuze amakuru avi Burundi Burundi arazarondera abo bantu ngo nibo bagize masakre mu Burundi.
Umuyobozi wa grupe ya Rubirizi bwana Mirundi Leonard avuga yuko kuva tariki ya 15 abaturaga yobora bamaze iminsi batotezwe n'igisirikare cya Kongo ariko agashira imbere ikibazo cy'amakimbirane y'ubuyobozi ka kimwe mu bituma abaturaga yobora bahora bohotegwa aho usanga abaturage b'abapfurero bagwanira grupe n'abaturage b'abarundi bityo bigatuma bagenda begekanaho ibirego bidafite aho bishingiye.
Ejo bundi bagenda mu gwenene baza gufata abantu umwe ni bari mu prison hariya kubi batayo ku mutarwe abandi bari iruka batatu nibo bari hano uyu munsi mu gitondo barazinduka baza gufata kandi abantu umuntu hano ndababaza mu gufatira mu gice ndababwira nta muntu mukuru hano baragenda bazamusa komanda wa rejima yongera tubanye basoga kandi hano mu gisagara baza kumenasa abantu ndahari hari n'umugore umwe bibise ko yaguye hasi nimba indigo mbakuba musingabizi kugeza n'uwo abantu bari muri insecurity kubona baza gufungirwa ubusa atacyo bazira icyo gutuma abantu bari bavuze ngo baje kuri Monesco n'ubu babona ko bari hano abagore n'abana batekeye ibintu ngo bahambire gituzi nimba twebwe baduhoye iki nimba turabakongomani niba turabakongomani tikibizi tuzi ko turabakongomani twebwe kimwe n'abandi bakongomani bose sinzi igito baduhohotera cyane cyane ibyo byose biterwa n'amakuru sipuvuwari
ameze gute
pouvoir parler usanga groupe mimwe ifite abashefu babiri ugasanga localité ifite abashefu de localité babiri ibyo ni hari byabite kandi n'umuntu hari bitera cyane n'umuntu tabule y'umukuru yitwa nani Matabika Idiamin niba zagenda kujabu kiburundi akaza kubeshyira umuhana wanga ngo umuhana wanga hano bagiye kugira masake bwo o ari binyaba kugira gusa bya kuje bya course pouvoir
umuyobozi wa regime gisirikare 3304 ikorera mu Ruvunge Colonel Numbi hapo avuga yuko ari nta baturage bo kumutarure bafungiwe mu Ruvunge kwahubwo hari abaturage bafata bakabakoraho itohoza hanyuma bakabarekura. Colonel Numbi asaba abanyamutarure kudatinya abasirikare ahubwo bagashyira imbaraga mu gukorana nabo. Tumenyeshe yuko iki kibazo cyo gufunga abaturage bo kumutarure kije gikurikira umukwabu wa rejima 3304 yo mu Ruvunge yakoreye muri uyu mwana wo kumutarure mu rwego rwo gushaka abantu bishi nyuma y'ubwicanyi bwabereye mu ntara ya Kibitoki tariki ya 11 ukwezi kwa gatanu ariko muri uwo mukwabu bakaba ari nta kigwanisho bafatiye kumutarure. Yadatse ngabo bw'ijwi rya Amerika ku mutaru wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Bedaste ngabo inkuru iwe mnashobora gusura kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ubu naho mu gisata c'impunzi dusuye mu gihugu cy'u Rwanda aho mwe mu rwaruka rwahungiye ngaho mu Rwanda ruri kuri ruyungunganya buke buke akarorero na kumu witwa Reynold Butari acuza amashurwe ageze aho n'abari mu bihugu vyo hanze bamuca kugira ngo bashobore kuronka amashurwe rekumenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rwanda. Desire Hatungimana abitugire kumuriri.
Muri karitsiye ya Kakiru mu gisagara cha Kigali niho Reynold Butari akoreye umwuga wiwe wo gutunganya no kudandaza amashugwe. Amenyesha ko bayakura muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko cyane cyane mu gihugu cha Kenya. Icyo gikogwa amenyesha ko yahora gikora atarahunga ariko ko hari ibyo yungukiye mu Rwanda bituma atera imbere kurusha.
Mu bisanzwe n'insanzwe ndabikora mu Burundi hanyuma ngeze ngaye Kigali sanga uburyo bwo kuyadandaza ni bwinshi kandi burasagutse kurusha uburyo bwari busanzwe buri mu Burundi. Cyari cyiyumviye no vuga ni cyo gukoporora ibyari bisanzwe bikorwa mu Burundi hama umuntu akabikora ndahari. Tugitangura kudandaza ibyo nari nateguye ko nodandaza nasanze ntafite capacity yo kurivra bikwiriye kuri komande bari bagize. Umuntu agitangura je natanguye ndije nyine. Ni byarenze indwi zibiri kugira nangure kurondera abantu bamfasha.
Butari arashima urudandaza rwiwe rugeze ukora umutunze kandi ukamutungira n'umuryango.
Bamana babwira ati byifashe neza nuko nyine turi ku radio ariko wowe uri ngaha ndibaza ko wiboneye yuko byifashe neza.
Uri impunzi ni ibintu bishaka gutunga muri buno buzima bwa Kigali butoroshe.
Urabona ikintu cyose kirimo kudandaza kirimo inyungu kuko ni wowe uhitamo igiciro udandaza ko. Ni wowe uvuga uti ndaje ubuzima nkeneye nkaraba igiciro nocira abantu bari bye kugitanga wowe uravuga uti reka ntangishaye antuka amahera nishuza arakwiye kugira mbeshe.
Igikogwa cyo kudandaza amashugwe nta gikora wenyine akaba yaratanze akazi umwe mu banyarwanda bamukorera ajejwe gushikana amashugwe ku bayasavye amenyesha ko atari bigere yumvira ko impunzi yo muhaya akazi akaba ashima cyane kubona nawe ahakura ikimutunga.
Urebiye buri impunzi asize usanga ari ahantu iba yigunze iri yonyine ariko kuba yaraje agashaka gukora ikintu kandi akadashaka ko twakorana yitwa gukora impunzi ni ibintu biba bigoye cyane. nabonye ko ari ukwirekura kwisanzura n'ubwo kuri ibintu byiza kandi nanjye numva ndabyishimiye cyane nanjye bimpa muri mu byo kuvuga kumwiyumvamo cyane nk'umuvandimwe nubwo yaba avuga ati yatuze mu kindi gihugu cyangwa se ni umurundi ariko dukorana nk'aho wagira ni nka mukuru wacye
nawe urabibonamo akarusho
ndabibonamo akarusho cyane kubera ko bimpa imaje yindi nkabona n'ibintu byinshi cyane bitewe n'ukuntu tuba dukora abantu dukorana nabo ugenda umenya n'abantu benshi tugenda ubona nyine utuntu twinshi bimenya ku bintu wenda by'indabyo nabyo nyine kandi nta bintu n'inzi ariko nagiye mbimenya cyane kandi menya n'agaciro k'indabo tuvuge nko kuvuga niveau financier nabyo ndabibonamo akarusho cyane meze neza ndifashije nanjye yaramfashije cyane kandi
ufashijwe n'impunzi
ubwa mbere ndabona ko ibintu bitangaje ngo impunzi ishobora kuwufasha kandi nanjye asanze mu gihugu cyanjye ariko ahapfe ko kuko tugiye dukorana n'ukuntu tuganira mbona ko ari ibintu bisanzwe kuko nawe nabonye yuko yisanze muri sosiyete mu yindi yigira ni nk'aho wagira ngo nawe si impunzi
kwiyungunganya abantu bakareka kwama bateze amashi birashimwa cyane n'abarongoye impunzi ziba mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda. Patrice Ntadohoka arongoye izo mpunzi amenyesha ko agiye kudodora ahashoboka hose kugira abafise umwete bafashwe.
Ibyo bikorwa bihuza ugwaruka bikabongera bikabagirira n'akamaro twe turabishigikira cyane kandi turumva yuko ari ibikorwa bizofasha urundi gwaruka ahubwo tugahamagarira urundi gwaruka kwijukira ibikorwa nk'ibyo abo nabo bamaze kubitangura kandi bamaze kubagirira akamaro bakaje imbere y'abandi bakabahamagara kugira bafashe babereke ingene nabo batanguye. Twebwe rero nk'abaserukira impunzi harimo no kugwaruka ibyo bikorwa turabishigikira cyane ngahamagarira rero urundi gwaruka ko go kuyandikisha rukagira udushira hamwe kugira ngo bashobore gushira hamwe nguvu bongere bagwize umwimbu gutyo ntihagume bazerinze bongere bitunge murazi ku buzima bw'impunzi butoroshye na gato.
Uwo mugabo acuruza amashugwe amenyesha ko muri kino gihe kubera ubuhinga bwa internet bifashisha muri ako kazi kabo asigaye aronka abasaba amashugwe yiwe bari mu bihugu vya Buraya bigatuma urudandaza rwiwe rutera imbere. Ikihutirwa nuko agiye kongereza abakozi kuko n'abamwitura baguma biyongera nkuko yamenyesheje radio Ijwi rya Amerika. Desiratunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilo F 15,320 kilo F 15,765 na kilo F 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo F 15,180 na kilo F 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo F 15,466 na kilo F 17,503. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, ikiganiro cyacari wanyu mu ntara. Misi yose nk'ano masaha murayimenyereye ko duca tubashikiriza ikiganiro cy'amagara y'abantu muti tubabwira iki ni mu kanya gatonya. Uno munsi rero mugenzi wacu Diane Ndonsi Bujumbura aragaruka ku ingwara y'uruhushi. Urukushi murantunga iyo ngwara ari mu ngwara zisinzikaza urukoba rwo yafasha abaganga bahamagarira abanyagihugu baba mu ntara zigwiriyemo insazi zitwa inzira gutumba ari nazo zitera iyo ngwara kwitwararika isuku ryaho babaye inge nifata uko mwoyikingira ni mukanya.
Ingwara y'urukushi iri mu ngwara zititaweho bihagije kandi zigwiriye mu bihugu bishushe. Mu Burundi iri mu makomine amwamwe intara zitandatu muri 18 zigize igihugu. Izo nazo ni Bubanza, Cibitoke, Makamba, Bururi, Rumonge na Rutana. Iyo ngwara ifata umuntu yiyagaza uduherere ku rukoba. Ukwitandukanya n'izindi ngwara zifatira ku rukoba birasaba ko umuntu ashika kwa muganga agakorerwa ibipimo. Muganga Bucumi Victor arongoye umugambi w'indwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida arabisigura.
Umuntu aguma aribwa cyane ku rukoba aguma yiyagaza umwanya wari wose nta gahengwe na gatoya gashobora kuronka atareka yiyagaza, ariko kugira umuntu amenye neza ko ariyo ndwara yamufasha areka yiyagaza nuko haba ibindi bipimo hamwe bapimira indwara bita muri laboratoire kugira bemeze iby'ukuri ko agakoko gateri iyo ndwara baba bakabonye n'agakoko kitwa Oncocerca volvulus.
Ariko ako gakoko muganga abandanya sigura ko kava mu nsazi yitwa indira gutumba iba mu turere tugwiriyemo imigende n'inzuzi zitemba. Bamwe mu bamaze kuribwa niyo nsazi mu ntara ya Bubanza bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko basinzikara kugezaho baruha mu kuyagaza n'intoke maze bakikora ku biti n'ibitiritiri by'ibigori. Ivyo navyo muganga Bucumi Victor avuga ko bishobora kubakwegera urupfu.
Aho yiyagaje arashobora guca haza iyindi migera n'ubyo bita style infection, umuntu arashobora guca hajamwo iyindi migera ituma umuntu ashobora kuwara akaremba agashobora no gupfa.
Nuwo iyo ngwara y'urukushi itishe abaganga bavuga ko kenshi ibatera uruhumyi, ariko kandi uyivuje arakira nubwo bimufata imyaka 15 ari ku miti. Byongeye urongoye umugambi w'indwara zititaweho bihagije n'uruhumyi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu abandanya avuga ko uko umwaka utashe batanga umuti duce two muri izo ntara irimo iyo ndwara uhabwa abantu bose barugwaye cyo kimwe n'abatarugwaye bafite imyaka kuva kuri 5 n'irenga. Ariko rero ntibisigura ko abana bari munsi y'imyaka 5 badafatwa n'urukushi. N'ubunyene muganga Bucumi Victor arabitanga ku muco.
Abana rero bari munsi y'imyaka 5 nabone irashobora kubafata, kandi uzobona umwana ari munsi y'imyaka 5 afite ibimenyetso by'iyo ndwara ntazareke kumuzana kwa muganga, kuko nabone iyo miti turayibaha mugabo kubera abana badashobora kumira ibinini rimwe rimwe tuca tubibaha tubanje kubisya tukabiba nk'agafu mugabo mwayo masekeza tugira rimwe mu mwaka abana ntibaba barimo kubera twiyumvira yuko abana bataba bararibwa cyane n'izo sazi kugira iyo migera ibakuriremo.
Iruhande y'uyu mugwi w'abana hari n'indi migwi itaronswe umuti uvura ukongera ugakinga usanzwe uboneka igihe cy'amasekeza gusa. Aha twovuga nk'abakenyezi bibungenze, abakenyezi bataramara iminsi irenga 8 bibarutse, indembe ziri ku musego, eka n'abanyoye inzoga zambiye uwo munsi umuti waramutse utangwa. Ariko muri rusangi uwo muti uvura urukushi usanzwe witabigwa cyane n'abanyagihugu, ni mu gihe usanzwe ubavura n'inzoka zo mu nda ukanica n'utundi dukoko tujyana ku rukoba. Kuko muganga Bucumi Victor abivuga
uwo muti witwa Mectiza mukwica iyo migera teriyo ngwara y'urukoshi urica n'iyindi migera usanga iri mu muntu ku rukoba nk'imvunja imbaragasa n'ubundi buntu bushobora kunyegeza mu rukoba rw'umuntu. Usanga rero abanyagihugu bitabira cyane ayo masekeza no kuri barashima uwo muti.
Abanyagihugu barafite intererano mu gutuza iyi ngwara y'urukoshi. Uyu muganga abasaba ko bokwitwararika kugirira isuku aho babaye.
Cambe no kukamenya, amaze kukamenya uco kirinda. Uko yirinda rero bikomeye no kwirukana ho gakoko kugira kave mu bantu kareke kubajya.
Ni kuvuga yuko arimo ibijyanye no kugira isuku aho babaye.
Birimo nkuko mubivuze cyane cyane bimwe bita asenismadimirie, no kuvuga kuringaniza aho baba bagatema ivyatsi ku nzuzi bakaraba yuko atavyatsi bibi bishobora kuhamera kugira ako gakoko kabemo aho bakabonye naho bakahapompa kugira gatuzwe.
Tumenyeshe ko ahanini abantu bafatwa n'indwara y'urukushi ari abantu bakuze barangurira imirimo yo kurima no kuragira iruhande y'amazi abamwindira gutumba ari nayo nkwezi yayo. Amakuru tubandanya dukura mu buvuzi nuko muri kahise yigeze komora abantu muri ayo makomine n'imirimo yaharangurirwa igacumbagira. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Ndonse urakoze cyane gusa kandi no kuri we duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwakoze nshuti bakunze mwe ko muratwumviriza bakoze namenyesha makuru batandukanye bagize ico baterera muri kino kiganiro iwanyu mu ntara yakoze ino sa kimenye yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Linas yashize hamwe twe nkuko turi batatu kubwije urya America twifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu mubandanye mugira umunsi mwiza.